Imwumviri zani radio iswi ya Amerika bugiri Washington DC mukirundi ni kinyarwanda ifide ni yongabo abaramusa mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza makuru yo hijya no hino ku isi
urakoze Fideli turayahera ku bitero by'iterabwoba byabaye ndanse muri Afrika na cyane cyane mu karere ka Sahel abantu bashika babiri barishwe abandi batanu barakomereka ejo ku munsi wa kane inyuma yaho umwiyahuzi aturikije bombe mu nzu idandarizwamo ibinyobwa ku murwa mukuru Mogadishu wa Somalia kuko igipolisi n'abavyiboneye babivuze ubwo bunywero buri mu ihuriro ry'amabarabara ahakunda gukoranira abantu benshi mu buraruko bwa Mogadishu aho n'abajejwe umutekano bakunda guteramira bihereza ikawa nta washotse yigamba ko ari we yakoze ico gitero ariko muhari w'iterabwoba Al-Shabaab ushamikiye kuri Al-Qaeda niyo wama wakoze ibitero ku basirikare hamwe n'abasivile muri Somalia ahandi havugwa iterabwoba ni mu karere ka Sahel muri Mali abakekwa kuba intagondwa zigendera ku idini rya Kiisilamu barateze umutego mu ibarabara ejo ku munsi wa kane kurukurikirane rw'imodokari hagati mu gihugu bica abasirikare 15 hamwe na 34 bakomeretse 10 muri bo barababaye cyane nkuko byavuzwe n'igisirikare cyavuze ko ico gitero cyabaye mu masaha yegeye imbere mu gatondo mu gisagara citwa Duenza kiri mu ntara ya Mopti ayimodokari yari tezwemwo ibombe yasambukira mu zindi zari mu ibarabara ibindi bitero by'ibyihebe byabereye muri Burkina Faso ejo ku munsi wa kane icyo gihugu cyarongeye kuzindukira mu kigandaro aho abakekwa kuba intagondwa z'abayisilamu bishe abantu 49 mu gitero cyateye amakenga ku bushobozi bw'igisirikare ibendera ry'igihugu ryaramanuwe gushika hagati bikazomara iminsi 3 y'ikigandaro ku mabendera yo ku ngoro y'inama nshingamateka ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hamwe no ku biro bya leta umugwa mukuru wa Gadugu nk'uko itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryiboneye kibaye igitero gikomeye kigize 3 gikozwe ku basirikare ba Burkina Faso mu ndwi zibiri
Washington ijwi rya Amerika
tukiri muri Afrika ariko mu gisata cy'amagara y'abantu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS mu karere ka Afrika ryavuze ejo ku munsi wa kane ko hibonekeza akarenganyo kwikwirakwizwa ry'incanco za COVID-19 ku isi umuyobozi wa OMS ku mugabane wa Afrika Matsidiso Moeti yavuze ko ibihugu bikize kurusha ibindi bigeze mu mugambi wo gutanga doze ya 3 yo guhagarika ubukare bw'ubwoko bwa COVID-19 bwiswe Delta ni mu gihe muri Afrika hari abatararonswa n'urushinge rwa mbere ariko Moeti avuga ko afise icyizere kw'incanco zigiye gutangwa ku bwinshi muri iyi minsi isigaye y'ukwezi k'8 biciye mu mugambi COVAX uri kurarungika doze hafi imiliyoni 10 muri Afrika muri uku kwezi k'8 amakuru kuri Afghanistan ibihugu byo mu burengero bw'isi bisa n'ibitariko birugururira imiryango impunzi z'abanyafuganistani ziriko zirahunga igihugu hamwe n'izishwiragiye mu gihugu hagati ni nyuma yaho abatalibani bafatiye ubutegetsi mu buryo bwihuse amakungu atari yiteze Canada yavuze ko ishobora kuzokwakira abanyafuganistani barenga 200,000 babangamiwe n'abatalibani ariko nta kirangaminsi cyo kubatwara cyatanzwe leta y'Ubwongereza yatangaje ku munsi wa kabiri kwizokwakira 5,000 y'umwaka ku buryo mu myaka 5 bazoshikana ku 200,000 Ubwongereza buvuga ko abo bazoba bagizwe n'abafashije gusobanura indimi bakorana n'inteko z'ico gihugu muri Afghanistan leta zumwe za Amerika yo ivuga ko mu nteguro yayo yongereje 8,000 kubo yahora yakira
Aloyce Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hijya no hino ku isi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini.
Agiye kurangira umwaka Paul Rusesabagina yagirizwa ibyaha birimo iby'iterabwoba apfungiwe mu Rwanda. Ejo ku munsi wa kane umuryango wiwe wakoresheje ikiganiro n'abamenyesha makuru.
Buriya tuzi ko papa bazamukatira, ariko ku buryo twashakaga kwerekana kongera kwerekana ukuntu bakomeje kuviola droise nogima uburenganzira bwe bwo kubonana n'abavoka be.
Uyo ni Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina. Leta y'u Burundi isaba iy'u Rwanda kuyiha General Major Godefroid Niyombare, ivuga ko ari umukuru w'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Ejo kuwa kane impunzi z'Abarundi 170 zo mu ikambi ya Mulongwe iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatabutse zigana mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho hagiye kurangira umwaka Paul Rusesabagina yagirizwa ibyaha birimo iby'iterabwoba apfungiwe i Rwanda. Abamushigikiye bo bavuga ko ari ibibazo bifatiye kuri politiki. Ejo kuwa kane umuryango wiwe wakoresheje ikiganiro n'abamenyesha makuru, mu gihe uyu munsi ariho hari hitezwe ko Sentare itangaza ibyavuye mu rubanza Paul Rusesabagina ubwiwe yaraherutse kwikuramwo, avuga ko atazoronka ubutungane bukwiye. Muri icyo kiganiro n'abamenyesha makuru cyari cyatumiwemo kandi umwarimu wo muri kaminuza ya Chicago Endless Brian, yigisha ibijyanye n'amategeko, yagarutse ku kuntu Rusesabagina yavuyiwe agiye i Dubai, aho yavuye aziko agiye i Burundi, mu nyuma yaho akisanga ari mu Rwanda. Muri icyo kiganiro Brian yavuze ko bumvise ko Sentare yigije inyuma umunsi yari gutangariza ko ingingo yafashe ku rubanza rwa Rusesabagina. Brian yavuze ko ivyo bigiye gutuma Paul Rusesabagina aguma mu munyororo ikindi gihe kibarizwa mu ndwi canke mu mezi. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina, atangura mubaza impamvu y'ico kiganiro n'abamenyesha makuru.
Twari tuguye kubera impamvu zinshi, rimwe nuko twari tuzi bari bavuze ko bazanonsa verdict ejo this Friday, kandi barabihinduye bavuga ko bakeneye ko dosiye nini, ko bakeneye ikindi uwundi mwanya kugira ngo barajute kuri ku byo bazahimba. Buriya tuzi ko papa bazamukatira, ariko ku buryo twashakaga kwerekana kongera kwerekana ukuntu bakomeje kuviola droise no kumwima uburenganzira bwe bwo kubonana n'abavoka be, n'ukuntu bakomeje n'ukuntu bamushimutse n'ukuntu bamutorture. Ariko n'ikindi nuko umwe mu bavoka be international mu Bubiligi witwa Maître Vincent Lurquin ubungu ari mu Rwanda, yagiye kumureba, yagerageje no kujya kumureba kuri prison baramwangira. Ubungu rero twakoze iyo conference de presse ari muri Mille Collines, abantu bose bazi symbole yayo, symbole ya hotel de Mille Collines kuri papa wacu ku byo yakoze aroko yari abantu muri genocide abashyira muri hotel. Rero iyo sambale niyo twashakaga kukwerekana ko ubungubu abavoka bacu baracyagerageza, baracyamurwanira, baracyamuvugira, natwe umuryango we turacyahari, turacyavuga, kandi ubungubu twashaka kukongera kubishyira hanze twerekane akarengane ka papa n'ukuntu guverinoma y'u Rwanda ikomeza kwica amategeko no kumugirira nabi umuryango wacu.
Wari uvuze ko ejo kuwa gatanu aribwo urukiko rwari buzafate imyanzuro kurubanza rwa papa wanyu Paul Rusesabagina, ariko bitakibaye. Ni ukuvuga ko urubanza rurasojwe burundu cyangwa hari icyo muteganya ko umwavoka agomba kubikoraho?
Ubungu abavoka bacu baracyashaka kumugiraho akse, n'abavoka babiri bacu bo mu Rwanda gusa bashoboye kujya kumureba, baracyamwima uburenganzira bwe bwa defense yo kubonana n'abavoka be, kandi ibyo rero byerekana ko verdict bazatanga nago izatangwa, verdict izatanga ku muntu utigeze ugira uburenganzira bwo kuba represente par abavoka yihitiyemo. Donc iyo ngiyo ibyo ngibyo byerekana ko na fair trial yari ihari, kuba bakinabuza umwavoka we ngo ajye kumureba byongeye byerekana ko na third trial ihari ko banga ko papa yidefenda ko ahubwo tukatuvuga nibaza niki batinya kuki bakomeza kwanga ko abagabe baza bajya kumureba bamugira cyangwa ngo nuko anagira information kugeza ubu ngubu muri gihe iyo abandi bavuga baje bo mu Rwanda bagiye kumureba muri prison bamwambura amadokument ye yose bakanga kabisoma bakanga kabireba kubera iki bashaka kumwangira information niki bashaka kumuhisha niki kindi nibyo byose turabyibaza kandi ibyo byose ni violation of international law, violation of confidentiality between attorney and client.
No kuvuga kurenga ku mategeko mpuzamahanga no kuba hatubahirizwa uburenganzira ko kubika ibanga hagati y'umukiriya no muburanira.
Rero abajuge bazakora decision bazahitamo verdict bamukatire buriya ku imyaka ubuzima bwose ariko bazamukatira bazi neza ko nabo barimo barakora jugement ku muntu uri innocent wabaye n'uburenganzira bwe bwabaye
byoye ntabwo byabifitanye isano n'uko yaba yarikwiye mu rubanza noneho
kuko kuba nubwo yavuye mu rubanza ntabwo ari uko umuntu avuye mu rubanza ko bagomba kumwima kubonana n'abavoka be yagombye kushobora kubonana kwicarana n'abavoka be in confidence ubungubu baracyakomeza nubwo ministre de la justice Busingye yagiye kuri televiziyo yemera yuko yabyoye human rights za papa wacu bamufata document ze banazisoma ibyo nani byabaye rimwe gusa barabikomeje n'ubungubu n'uyu munsi baracyabikora.
Mwakunze kugenda mugaragaza impungenge za z'uko papa wanyu ufungiye I Kigali ameze kubera uburwayi mukunda kuvugana n'ibihugu cyangwa se babihagarariye nk'inteko nshingamategeko y'ibihugu by'Uburayi n'Ububiligi mu buryo bwihariye ubungubu ibyo mwavuze ibibazo mwababwiye babikoze hiki
ubungubu the pressure is increasing
gito tucyariyongereye
abantu barabibonye bose kuba bakoze iyo proces public kuba bashyize kuri YouTube abantu bose barakunga bakurikire byatumye rero isi yose abantu n'abantu n'abategetsi bo mu Bubiligi nabo muri Amerika bakurikira iminsi yose na isegonda zose ziriya zero bya rubanza bakabona n'ukuntu babeshyeye papa n'ukuntu bamwisha amategeko uburenganzira bwe ubungubu byarabonetse nta wundi muntu bashobora kubeshya ngo babyemere n'igihe cyageze kugira ngo bamurekure atahe.
Karine Karimba, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, Tim.
Tugushimire, Tim.
Turabasuhuje bakunzi banywanye n'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tukubitire mu Burundi aho leta y'ico gihugu isaba iy'u Rwanda kuyiha General Major Godefroid Niyombare umukuru w'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Umushikiranganji wa mbere Alangiyome Bunyoni yaraye abitangariza abamenyesha makuru I Bujumbura. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Umushikiranganji wa mbere Alangiyome Bunyoni yashikiriza ko leta y'u Burundi yifuza ko umukuru w'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 yofatwa yari hose agakubitwa intaye mu gahanga. Alangiyome Bunyoni yavuze ko leta yiwe ifise amakuru akwiye ko Godefroid Niyombare ari mu gihugu cy'u Rwanda. Aca asaba ko icyo gihugu cyomubanungikira nk'uko giheruka gutanga abandi bagwanya leta y'u Burundi bagera kuri 19.
Burundi n'u Rwanda ibintu byo gusubizanya inkozi z'ikibi byamye biriho kuva kera. Nigiye twari muri crise 2015-2016 inkozi z'ibibi zaba ziri mu Burundi twarazisubije Abanyarwanda. Abanyarwanda baraduhaye abantu, abandi barabatwima bivanye n'ingene nabo babona ibyabo paraporo y'u Burundi. kuba twima rero batubiye nabi nacyo gituma twagumye twensisita tuvuga tuti ni mubaduhereze baraduhaye igice gitoya bafise abandi benshi harimo n'abari bateguye za kudeta n'ibindi bakiryane ko cyangwa bakinyegeje birasaba ko nabo nyine babazana kuko na twe tuba dufise abantu babo tuba twarababahaye abari barwanije kudeta guhera kuri generale Godefroid Niyombare n'abandi bakorana bashyikiye mu Rwanda bashyirwa nk'abami ibyo birazwi ntacyo bukoranye mu Rwanda ngo bavuge ngo twebwe abaroni ntitwokimenya kuko natwe dufiseyo inshuti tuvuga ururimi rumwe ibyo rero n'ibintu bisanzwe bigaragara ni migenderanire ibe yagenze nabi hagati y'ibihugu icyo ari cyose kandi rero birasaba yuko kiva mu nzira ariko imigenderanire irashobora kuba mibi kubera imikorere mibi y'ubutegetsi
mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru uwo mutegetsi yaboneyeho n'akaryo ko kwishyura amashyirahamwe mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu arenga 40 yituye ONU kuri uyu wa gatatu yerekana ko muri icyo gihugu agateka kazina muntu kasubiye guhonyangwa bikomeye
iyo ibyo bisata biri ko biratunganiriza wawe mu gihugu byisunze amategeko nigira kabiri gica kiza gusasagaza agateka iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu harabaye rero ikiyago cy'indenza rugero cyashyizwe ku Burundi ku bijyanye n'ibyo agateka kazina muntu kuko ibihano byari byafatiwe leta byari by'akarengane kuko leta ntiyigeze ireba amaboko mu gukingira bene gihugu no mu guhana abo bose bagiye bahungabanya agateka kazina muntu atakurabira uyu cankuriye ajya mashyirahamwe rero yanditse ntiyabeshe kuvuga ko mu Burundi umuntu ashobora guhura n'isanganya agahwera cyangwa akicwa kuvuga ko mu Burundi umuntu ashobora kurenganya mugenzi we ntibisigure ko agateka kazina muntu kaba katubahirijwe koreka kubahirizwa mu gihe ibyo byoba leta ntihagire ikikora ariko nta na rimwe leta yigeze irera amaboko turashima leta z'ubumwe za Amerika turashima francophonie n'ibindi bihugu bimaze kubona yuko biriya bihano byari byarafashwe karakarenganyo bakabikura
arengiyo mebunyoni muri icyo kiganiro yabonetse akeye mu maso yambaye ishati yera ikaravati itukura na costume yirabura mu kuramutsa abamenyeshamakuru bari bahari yashimiye Imana kuko ikimukingiye amagara atwenga yongeye koko kugeza ku isa icyo kiganiro cabereye ko yarameze neza aha yari kwakura amakenga kuvyari bimaze iminsi bivugwa ko amagara amukitse icaje kunyura ibintu n'itegeko ry'umukuru w'igihugu byatewe ko umukono mu ntango ziyendwi rigena umushikiranganje w'intoro ya gati mu gihugu n'umutekano ko ari we yomusubirira mu kurongora ibikorwa bya leta mu gihe bunyoni yoba afatiriwe iri tegeko n'irigenga ibikorwa bisanzwe bya leta reglement d'ordre intérieur mu gifaransa aha abatari bake nk'abaharaniye agateka kazina muntu byarabateye amakenga Pacifique nini nazwe atwarishije mu Focode yanditse urwandiko rusaba umukuru w'igihugu kubwira Abarundi iyo uwo mutegetsi amaze iminsi mu kiringo kirenga amezi abiri ataboneka yamara muri ico kiganiro bunyoni yavuze ko mu mezi aheze ibiro vyiwe byari bimaranye iminsi akazi kenshi ko kugenzura ishyirwa mu ngiro y'imigambi ya leta Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clavier
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara
Tu
Ejo kwa kane impunzi z'abarundi 170 zo mu ikambi ya Mulongwe iri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasia ya Kongo zahungutse zigana mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Mulongwe.
Izi mpunzi zahungutse ku manywa kuri uyu wa kane zanyuze mu nkambi ya Rusenda aho zigiye gutegera ubwato buzazijyana mu mujyi wa Uvira ano nzira kujya mu gihugu cy'u Burundi. Zivuga yuko zishimiye guhunguka kuko zari zirambiwe n'ubuzima bubi zari zibayemo mu buhungiro. Zoyihaya na Dine na Manirakiza Deo ni zimwe muri izi mpunzi zahungutse ziva mu nkambi ya Murungwe. Zivuga yuko ari ibyishimo byinshi kuri zo kuba zihungutse kuko ni kenshi zifuje guhunguka ariko ntibyakunda.
Ndanezerewe cyane kuba bemeye kudutahura amahoro. Hari abenshi bipfuje gutaha, bamwe baragiriye ingorane mu nzira barafunzwe abandi barambugwa ibyabo, ariko twebwe turanezerewe kuba twifuje gutaha bakaturekura. Kandi twariyandikishije kuva kera kuva mu kwezi kwa kabiri banka kutujyana, ariko ubu turashimye kuba baturekuriye. Tukaba dusabye yuko n'abandi bipfuza gutaha mwaguma mudusabira bakabarekura kugira nabo batahe kubaka igihugu cyacu leta mbyeyi.
Hari hahetse igihe kiregire tutekera imizigo baduhenda ngo tuzogende ejo ngo ku itariki 17/15, ariko ubu batwibutse ndibaza ko bigira bigende neza. Sinzi ko mu Burundi tuzagushika ayo mahoro twari tuhakumbuye rwose.
Nta nyungu Melania ni umukecuru w'imyaka 60 y'amavuko yahungutse ava mu nkambi ya Murungwe azajya muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza. Yifuza yuko leta y'u Burundi yabitaho nibagera mu gihugu cyabo cy'amavuko.
Turashimye cyane yuko baduhunguye n'amahoro. None turasabye yuko natwe mutwakirane n'amahoro. Nicyo ndiko ndasaba. Kandi tumaze imyaka myinshi turi ino mu buhungiro ni konko inzu zacu zaramaze gusambuka. Ntasho dusanga icyo twifuza. Twifuza yuko mwo dufasha tukaronka natwe mukadusanasanira ingo zacu.
Mfurakazi Makile yishimiye kuba avuye mu buhungiro, ariko asaba leta y'u Burundi kubafasha ibo bafite indwara zidakira nkuko bari basanzwe babafasha mu nkambi.
Twarabapebesi twafashwa, nitwaye tuzi kwihereza ibyacu twafashwa. None n'ubundi naho tugiye nyene bakomeze kudufasha nk'uko tubisabye. Turaba pebesi atacyo twihereza, ariko turashimye yuko iyo tugira tuje batwakire n'amahoro, badufashe neza, batwakire neza nk'uko tugiye. N'ukuri Imana idufashe kuko twarasize imiryango ngaho. Turasiga imiryango mu Burundi, twatumaze igihe cyinshi tutabonana n'iyo miryango.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Murungwe, Bwana Didier Mwangala, avuga yuko kuva inkambi ya Murungwe yubakiwe aribwo bwa mbere bahunguye impunzi z'Abarundi, aho avuga yuko kuri uyu munsi bahunguye impunzi 170 ziri mu miryango 40. Biteganyijwe yuko ejo kuwa gatanu ari izi impunzi zavuye mu nkambi ya Murungwe zizurira ubwato bazijyane muri Uvira, hamwe n'izindi mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda zirenga 150, kuko bitangazwa n'umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda, Didier Numbi wa Numbi. Mwumenya yuko ejo kuwa gatatu kandi niho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo hamwe na ASEL batahukanye mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'Abarundi zari mu nkambi y'agateganyo ka Vimvira 449 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Habarirwa impunzi z'Abarundi zigera ku 44. Vedaste Ngabo ku bwaradi ijwi rya Amerika i Murungwe mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Urakoze Vedaste.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Abarundi cyo kimwe n'abanyatanzania bakora ubucuruzi baciye ku mupaka wa Mugina baragabanutse mu mpamvu zibitera harimo amafaranga barihishwa bipimisha virusi ya corona. Bamwe muri abo bacuruzi bahitamo gukoresha inzira za magendo. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayishikirizwa na Desire Yatungimana ari mu Rwanda.
Mu gihe umupaka wa Mugina uri hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania wasubiye kugurwa haraheze iminsi, ikibonekeza nuko uruja n'uruza rwagabanutse cyane ugereranyije n'uko vyahoze ikiza cya COVID-19 kitaratera. Reka n'inyingo yafashwe na leta yo kurihisha amafaranga ku gipimo cya COVID-19 ntiyashimishije abadandaza baca kurangurira ibidandazwa byabo mu gihugu cya Tanzania. Abadandaza bavuga ko ari umurengera kuri bo, bigatuma akazi barangura gacumbagira.
no kuvuga iyo ngingo twarayakiriye nkuko cyabaye itegeko ingorane zihari nuko nk'abatanzania binjiye mu Burundi bari ha madorari 30 kashabonekana rero yuko umurundi nawe injiye muri Tanzania bacha bagira ishavu bakacabaka amafaranga ndengarugero 2030 cy'ishiringi bisunze bavuga yuko nabonye na batanzania binjiye mu Burundi ko bari ha amahera menshi dorari 30 sinariko nshobora kwinjira ku buntu.
Iyo gabanuka ry'ingenzi zica kuri uwo mupaka riremezwa n'abajejwe kugenzura uruja n'uruza rw'ingenzi hagati y'ibyo bihugu bibiri ariko bakaba batashimye gutangira ibitigiri kuko biza birahindagurika. Inkurikizi rero zaratangwe kwibonekeza aho bamwe batangwe guheba urudandazwa bahora bakora bagasaba ko amafaranga y'ico gipimo yokugwaho bakabandanya kurengana nk'uko vyahora.
Ingaruka irabaho kuko amahera y'amatanzania ari hejuru ugacushira ko azura tanga nkawe ya covid ukongera ugashira ko ayo bakwaka Tanzania urumva ugiye kuragura ntakanyugo bukironka twose bayuko ayo mafaranga bo yakuraho umuntu agashaka nkuko yahora arengana kare hamakara bayuko yoronka kanyungu agiye kurangura kuko nkubu umuntu usanga akora homba ntacaronka nico gituba beshi imbere bahivye no kujabuka.
Umuvugizi ugushikira nganje gomagara y'abantu no kwirindikiza ruho nyanganda sida Jean Bosco giro kwishaka amenyesha ko ayo mafaranga atari umurengera na gato nk'uko abo badandaza babivuga uravye amahera akoreshwa mu kugura imiti n'ibikoresho.
Twabamenyesha yuko iruhande yo gupima kumbure hari icyo abantu batazi nuko twaharuriyemo ko nuba atowe icyo kiza bacaheza akaronga umuti ku buntu si gupima rero gusa byo musanzwemo ndabizi ko haba gupima basanze hakoreshwa ibikoresho ndetse n'amareactif ibyo byose bigugwa amahera boheza rero bakabitabura ko ari ahubwo guterera ayo mahera atari menshi cyane.
Kubijanye naho nuko uruja n'uruza rwagabanutse kuri uwo mupaka biturutse kuri aya mafaranga barihishwa giro kwishaka siko abibona amenyesha ko inkurikizi ziva kuri ico kiza ziri mu bihugu byinshi byo ku isi n'Uburundi budasigaye inyuma.
Niko bifata uko kuko mumanze mumenye ko hari haciye amezi atari make mbibe sugaye kuba rero zishobora kugurugwa urwo ruca n'uruza rugakunda murumva ko bwa mbere ari ingingo nziza yo gushima kandi byorohereza abakeneye kuzikoresha hanyuma ngiye kuraba ku isi yose kubera kino kiza kikihari usanga uruca n'uruza ruragira ku ntambwe rwariko nicyo tumwe rero no ku gihugu cy'u Burundi haracyari imvo nyinshi zijyanye n'ibyo kiza.
Abadandaza baca kuri umupaka wa Mugina bariyemerera ko bahitamo guca mu nzira z'ibinywa bizitemewe n'amategeko kugira ntibarihe ayo mafaranga ariko akaba ari guhitishamwo.
Ivyo nibyo bica biboneka nyene babonye ati none tuze kuri hamahera muri OBR kongere turi hamahera ya corona beshi barashe baronde tutira ku kinwangire ukashanga nawo ni baba ni bakiye bagira bagira ingorane bihoranye n'abapolisi bategeye yo muko tuyira ukashanga barambuye utuntu twabo kugutinya kumbure byo baye ibintu bitomoye neza bo haciye neza bakagonga neza bakataha neza mu mahoro atangorane nico gituma rero abantu beshi bacha babitinya bagacha ku mibari bari.
Buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana abasaba guheba iyo ngendo bagakorera mu muco kuko uzofatwa azohanwa hakurikijwe amategeko.
Guca mu kinywa bihanwa n'amategeko. Abaca hajya ku Mugina benshi n'abantu bagira urudandazwa ruto ruto bajya kurangurira ikigoma nama n'abahanuye minsi yose umutunzi wa cyane ni wa muntu yubahiriza amategeko. Nimba hari abantu bafise intumbero yo kuza guca mu kinywa bi no bahanura yuko uhagarika iyo ngendo kuko hamwe bufatwa ndumva yuko bitoba bimeze neza cyane kuri uyo mwene gihugu ariko ari yungunganye.
Ibyo biruko mu gihe ico kiza kitaratera abanyagihugu baho mu mabanda baje bukata cyo bintu nabakoresheje muri karengane ariyo ujirani mwema mu rurimi rw'Iswahili ariko ntibarenga intara ya Kigoma. Iyo muri karengane yarishizweho inyuma y'amasezerano yabaye hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire. Umupaka wa Mugina uri mu mipaka y'u Burundi ihita cyane uri ku kilometero 45 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu muri komine ya Mabanda bihanura ubibe n'intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania. Uwo mupaka wa Mugina cyo kimwe n'uwa Kobero yuguruwe muri Ruheshi mwaka 2021 inyuma yaho hugururwe uwa Gatumba. Iyo mipaka yose yari yugawe muri nzero itariki 11 mwaka 2021 mu ntumbero yo guhangana n'ikiza cha COVID-19.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti banywanyi naha makuru y'aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.